Ikiganiro yaga ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza makuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriyeho mu Isange, Uvira, Rusenda, Murongwe, Baraka, Fizi, Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga mu gitegurirwa n'urwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafatikanije n'amaradiyo 10 yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'iby'ubuhinga n'ishyirahamwe Internews.
Ni mupaso ni duteramanye mu kiganiro mwaramutse canke mwiriwe na kaze mu kiganiro ya gatatu muteramanye na Emmanuel Birambe duhera amakuru yacu mu Rusenda. Ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda yari yaramutse yakira abashitsi b'iteka bavuye mu buserukizi bw'igihugu ca Swede kuri uyu wa gatatu nyerekerezo ya 27 munyonyo mu mwaka 2019. Abanditsi babiri bishikira ubuserukizi bw'igihugu ca Swede muri Congo iharanira intwaro rusangi umukenyezi Kerstin Lundberg Karlstrom n'umushingantahe Martin Lofberg bakaba bishikiye mu ikambi kugira ngo birabire ubuzima izo mpunzi zibayemo no kumva ibibazo bibahanze. Kubyo babajije bijanye n'ubukene bw'amahema, ubuvuzi mu ndero n'ibindi, bishiye ko bazobandanya bafasha impunzi z'abarundi. Byinshi na mugenzi wacu Aimable Kavunja Paul.
Uwo mugwi w'ubuserukizi bw'igihugu cya Swede muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo wagendeye ikambi y'impunzi z'abarundi zo mu Rusenda kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 27 munyonyo umwaka wa 2019. Waruserukiwe n'umunyamabanga wa mbere umukenyezi Kerstin Lundberg Karlstrom ari kumwe nawe wafashanya mwayo mabanga baherekejwe n'userukira hasere ku rwego rwa Baraka umushinganaye Abdu Ibrahimo umukenyezi Fatumata Diorde ajeje gukingira impunzi nawe nyene ku rwego rwa Baraka hamwe n'umushinganaye Sanie Biansman ajejwe ibiro byo ku rwego rwa Bukavu mu gufadikanya mu migenderanire myiza n'amakungu. Inomero nyamukuru kwari ukwirabira ubuzima bw'izo mpunzi zibayemwo nk'uko byashikirijwe mu ijambo ry'intanga marara n'userukira hasere mu nama bagiraniye n'abaserukira impunzi batandukanye. Komite nkuru y'impunzi ikaba yashikirije ibibazo rusangi bihanze izo mpunzi nk'ubuvuzi budakwiye, inzu babamwo zikenewe gusubigwamwo n'ibindi.
Kwa beretse nko ku bintu bijanye teza imbere kwaberetse ko bisaba uburyo bwishyi kuko iyo programme isa nk'iyatanguye hano mu nkambi ariko ifise igitigiri gitonya cyo kimaze gushikirwa aho igitigiri kimaze gushikirwa kiri munsi y'abantu ijana ku 30,000 biba hano muri no nkambi y'abantu. Ariko turongera tubabereka ku kibazo cy'amagara y'abantu aho imiti biboneka ko ari mike, kigo kijejwe amagara y'abantu hano mu ikambi biboneka ko kikiri gitonya cyane, tukasaba ko fasha kugira ngo icyo kigo kironke uburyo bwishye mu ntumbere yuko impunzi zironka imiti bitagoranye ndetse bishitse nuko bashobora kurefera umugwayi aba mu ikambi za kuvurirwa ku bindi bitaro biri kure bigashoboka kandi bigakorwa mu bwihuse ntangere mu kurinda abanyagihugu ko haba ipfu zijya nino bishika ko n'abanyagihugu bashobora kwidoga mu gihe izopfu zishitse kandi bitari bikwiye ko ivyo bintu byirwa biboneka. Hanyuma twaraberetse n'ikibazo kiri hano mu nkambi amabarabara yabomotse, turabereka ko bisaba ko boronforce uburyo kugira ngo ayo mabarabara yubakwe ndetse twongera tubabereka n'ikibazo cy'amazu, amazu tubamwo tumazemwo imyaka igenda kwa ba bitanu batarayahindura cyanke ngo baduhereze ishitingi kugira ngo dushobore kuzisanura. Tukabasaba ko bishobotse uburyo hamwe bwoshoboka burundi ku buryo bufasha aseri kugira ngo nayo idufashe inzu zacu zihindugwe zireke kuba nka kwa kundi zubatswe batubwira ko ari uburyo bwihuta ahubwo zibe mu buryo bukomeye ndetse bushobora kumara igihe kirekire inzu itabomoka. Hanyuma nabo barahavuye banatwishyura ku ibyo bibazo twari tubashyikirije baratubwira ko bafasha aseri kugira ngo ibandanye idufasha mu byo dukenera atareko na cyane cyane batwereka ko atari bo bapangira asere ati muzokora muri iki gisata cyangwa aya mahera azokora iki, ariko bo bahereza uburyo asere nayo ariyo itegerezwa gupangira uburyo ati uburyo turabushyize mu gisata runaka ibona bwo bajya mu gisata runaka. Ariko aho naho tusaba asere ko yoraba ingene yokora mu bisata biboneka ko ari rija kurabona nk'igisata cy'amazu aha mu nkambi inzu nyinshi ziko zirabomoka ndetse hari izihakwa guhitana abantu mu gihe rero izo ensida zo guhitana abantu zitarashika kwasaba yuko asere nayo mu gihe yo birese ubwo buryo yofasha muri icyo gisata biga mu guhindura amazu no mu gufasha mu bintu by'imiti kugira ngo abarifije babashe meregwa neza mu kuvugwa neza
bakaba bace bavugana n'impunzi mu migwi ibiri w'abakenyezi no gwaruka munyuma bakaba bavuye batemberera inka munyuma bakaba bavuye batembera inkambi ngo birabire neza ubuzima bw'izo mpunzi mumenya ko ugo rugendo rwatanze icizero mu mpunzi ngo kuko zizoteba zigasubizwa ku bibazo bizihanze nk'uko benshi babishikirije jonde mabre kavunja pori mu rusenda
itanguzo y'imisi 16 yahariwe ihohoterwa rikoregwa abakenyezi mu kambi ya rusenda impunzi z'abarundi zifatanije n'isi yose mu gutanguza iyo misi yihimiriza yatanguye kuri uyu wa kabiri igenekerezo 26 munyonyo mu mwaka 2019 kivugo ni gwaruka rw'abakongomani twambare mu kwikingira ivangura no gufatwa ku nguvu nayo ni inkuru ya Alexandre Bizimana
ikambi ya rusenda rifatikanje n'isi yose mu itangiza ibikorwa by'imisi 16 yahariwe ibikorwa byo kugwanya ama bafatiye ku gitsina kuri uwa kabiri igenekerezo rya 26 munyonyo mu 2019 ku kivugo teza imbere isi biciye mu runganwe uburingane mu kugwanya amabi afatiye ku ikubagugwa intwaro rusangi ya Kongo yarahimbaje uwo munsi ku kivugo c'igihugu ugwaruka gwa Kongo iyambure ivangura n'ikubagugwa mikambi y'impunzi z'abarundi ya rusenda ivyo birori byarabaye aho abatumire biteka bari bavyitavye abaserukira amashira hamwe kimuntu mikambi n'indongozi zirongoye impunzi mikambi waserukiye hasere yamenyesheje yuko amabi afatiye ku gitsina kwa kogwa ariko ari vyiza kuyagwaniriza hamwe waserukiye abakenyezi yamenyesheje yuko abakenyezi bama bakorewe amabi iyo bari mu bikorwa bitandukanye nko gusenya kurima ivyo byose bigategwa n'imfashanyo dakwiye bahabwa bagasaba hasere yuko yotegekanya kuza iratanga imitayo yo kwiyungunga mikambi y'impunzi y'abarundi ya rusenda tangishaka iri kubwiganiro
yasange isange havugwa yitwa hakoreshejwe umupanga ryo mushinga ntahe Godefroid Katembo umukuru wa quartier Musenyi iri muri site yasange mu kiyaya cha Rusizi aho ni muri territoire ya Uvira akaba yagandaguwe bunyamaswa kuri uyu wa gatatu igenekerezo nyamirongo ibiri ukwezi kwa 11 mwaka 2019 Musenyi ikaba ibarizo hagati mu gisagara cha Sange ari ibintu byose icatumye n'abamwishe bikaba bitaramenyekana
umvirije ikiganiro yaga kuri Mama Reji Bukavu Flash FM na Radio Communautaire de Kamanyola ikamanyola Isange ni kuri Radio Rural de Sange ikiriba ni Radio Kidiba Ondes Uvira ni Radio Message du Peuple Radio Ngoma ya Amani Yidusenda ni Baraka Radio Mungano Ifizi nayo Minembwe ni kuri Radio Tungane
aritezwe urugendo rw'abashitsi ba Crebe RFI baturutse iburayi mu gihugu cy'u Faransa bazoza kugendera ikambi ya Rusenda ubwo rugendo rukazoba ari ugo gukomeza ibikorwa by'ugo rwego wa Crebe RFI ruri mu kambi ku rutonde rw'ibikorwa byabo bashitsi hakaba hariko ihiganwa ry'umupira w'amaguru naryo rikaba ryatanguye kuwa 26 munyonyo mwaka 2019 riteguwe na Crebe RFI gifatikanije n'umugwi ujejwe inkino mu ikambi byinshi ni muri inkuru yayo ubwo rugendo ruje gufata mu mugongo ibikorwa bisanzwe bikogwa n'uwo mugwi wo mu ikambi ya Rusenda ku rutonde rwabo bashitsi hakaba hategekanijwe ihigana naryo rikaba ryatanguye kuri uyu wa kabiri itariki 26 munyonyo rikazorangira ku itariki y'indwi Kigarama ari naho hazotangwa ibihembo ku migwi ine ya mbere rikaba ryateguwe n'ubwo rwego rwa Krebere gifatikanije n'umugwi uvanze w'inkino iryo higana ryitabwe n'imigwi 9 iri mu mice itatu igizwe n'imigwi itatita umuce wa mbere urimo Furu Potages na Black Tiger umuce wa kabiri ugizwe na NGB Sungusungu na Vitaro nayo umuce wa gatatu urimo Boston Bande Rouge na Inkobe ibihembo bikaba bitegekanijwe kugukurikira umuce wa umugwi wa mbere uzoronsa dolari $200 impuzu zo gukinamo arizo bita Mavarese uyu mugwi wa kabiri kazoronka dolari 150 nizo mpuzu uwa gatatu kazoronka dolari 110 igizwe nizo mpuzu nayo umugwi wa kane ukazoronswa idolari 180 ku rukino rwa mbere rwahuje Tejese na Furupo iyo migwi yose yarangije itsinda igitsindo kimwe ku kindi mu rwa kabiri NGB yatsinze Sungusungu ibitsindo bibiri kuri kimwe nayo rwa gatatu rwahuje Boston na Bande Rouge Boston yatahukanye insinzi ibitsindo bine kuri kimwe ku munsi ugira kane Black Tiger na Furupo bavuye banganya ubusa ku bundi ku rukino rwa gatanu Sungusungu yatsinze Vitaro ibitsindo bitatu ku busa muri iryo higanwa umugwi uzoba uwa mbere uzoba ugiye mu gice cha kabiri ishira chanyuma maze bakazoraba wabaye uwa kabiri mwiza muri iyo mice itatu yose ugaheza ugasanga iyo yindi ikaba ine. Tubibutse ko ari ihiganwa rya kabiri riteguwe n'uwo mugwi wa RFI mu kambi y'impunzi z'Abarundi ya Rusenda kuva uvutse inyuma ya irindi higano ryabaye muri Mukakara mu mwaka 2016. Haniwo ikiganiro ya gakirangiriye categuwe na Hassan Shabani ifatikanije na Maria Caroni Nahazi ku bugenduzi bwa Emmanuel Ngirante mwagishikirijwe nanje Emmanuel Ngirante akagaruka.